Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloise Bigirimana. Aloise, uramutse neza.
Mwaramutse Eugenie. Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarashikirije Sena ikirego ku wahoze ari Perezida wa Amerika Donald Trump. Abashingamateka ba Congress bemeje icyo kirego mu ndwi iheze, bagiriza Trump icyaha kimwe cyo kugomora abanyagihugu gushaka gutembagaza inzego z'ubutegetsi. Kuri bo, Trump ari nyuma y'igitero cy'abanywanyi biwe cyabaye ku ngoro ya Capitol. Inama nshingamateka ya Amerika ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa mbere kigwamwo abantu batandatu. Abasenateri b'abarepublikani n'abademokrate barumvikanye ko badaca batangura kuburanisha icyo kirego bakimara kugihabwa, kugira ngo bahe abashingwamanza b'abashingamateka bitwaye hamwe n'abavoka ba Trump igihe gihagije cyo kwitegura. Gutyo bavuga ko urubanza nyezina ruzotangura mu ndwi izotangura kuwa mbere itariki y'umunani y'ukwezi kwa kabiri kuza. Muri Amerika kandi akagwi kigenga kegukira ubushikiranganji bw'ubutungane gashinzwe amatohoza kavuze ko katanguje itohoza rigamije kumenya nimba hari uwo muri ubwo bushikiranganji yoba yari mu mugambi wo gusesa intsinzi ya Perezida Joe Biden mu matora ya mu 2020. Umugenduzi mukuru muri ubwo bushikiranganji Michael Horowitz yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kwihweza ku nyifato zaranze abategetsi bubu ndetse n'abahoze muri ubwo bushikiranganji kuri icyo kibazo. Gutangaza iri tohoza kubaye nyuma yaho ikinyamakuru The New York Times cya muri Amerika cyandikiye ko icyegera cy'umushikiranganji w'ubutungane Jeffrey Clark yaganiriye na Trump umugambi wo gukura Jeffrey Rosen yasubiriye ivyifata kibanza William Barr igihe yasezera muri leta. Muri Afrika, leta ya Centrafrica yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare bayo bishe abagwanyi b'abarobert 44 bari mu mugambi wo gukikuza bakagota umugwa mukuru Bangi batumbereye kwirukana ku butegetsi Faustin Archange Touadera aherutse kongera gutorwa kurongora icyo gihugu. Mu butumwa yashize kuri Facebook yayo, leta yavuze ko yifashishije inteko z'abanyarwanda n'Uburusiya zicuditse nayo muri urwo rugamba bagaba igitero mu mihana y'i Boyali ku birometero hafi 90 uva ku mugwa mukuru Bangi. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagui yavuze ko leta yigaruriye agasagara ka Boda kari ku birometero 244 uva i Bangi bafashijwemo n'inteko z'Uburusiya. Abanyanigeria bagarukanye icyizere cyo gusubira gufata ingendo muri Leta Zunze za Amerika inyuma yaho Perezida Joe Biden ku munsi wa mbere agishika ku butegetsi ahagarikiye ingingo yafashwe n'uwo yasubiriye Donald Trump. Iyo ngingo yabuza ingendo muri Amerika ku banyagihugu bo mu bihugu bigwiriyemo abayisilamu hamwe n'ibihugu bya Afrika. Leta ya Trump yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku makenga ajyanye n'iterabwoba, avuga ko ibihugu byashyizwe kuri urwo rutonde bidakwije ibisabwa bijyanye n'umutekano. Ariko abaneguye iyo ngingo bavuze ko icyitwazo cy'umutekano atari yo mvo nyakuri yatumye iyo ngingo ifatwa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ejo ku munsi wa mbere ko gucandaga COVID-19 byokogwa kuri benshi kandi ku muvuduko munini, haba mu bihugu bikize ndetse no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Akamo k'uwo mutegetsi wa ONU gatewe mu gihe isi yose imaze gushika ku miliyoni zirenga 2 z'abantu bamaze kwicwa na COVID-19 ku isi, n'abababa imiliyoni 100 bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza Johns Hopkins yaha muri Amerika.
Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti Nshuti banywanye imwumva na Radio y'i Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Twongeye kwa ikaze mwese makuru yacu ya mu gitondo. Nyuma y'iminsi 7 umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo, abaturage baravuga ko inzego za polisi zitaborohereza kubona impushya mu buryo bwihuse igihe habonetse impamvu ituma basohoka.
Ntabwo byoroshye no gukwepana n'abapolisi kuko icyangombwa urakidekarara kigatinda kuza, kandi uburwayi ni ibintu bisaba kwihuta ako kanya.
Tugiye tugera hano bakadusubiza inyuma, tukagomba kujya guca hasi hariya muri za Nyagatovu hano. Hari igihe bitinda cyane.
Abo ni bamwe muri abo batuye umujyi wa Kigali. Urubyiruko rwizeye ibijyanye n'ubuvuzi muri kaminuza y'Imwaro mu Burundi rwishingiye ikigo cy'ubuvuzi mu murwa mukuru wa politiki Gitega, rumaze kubona ko leta nta kazi izababonera. Muri Kongo, minisitiri w'intebe Sylvestre Ilunga Ilunkamba aritaba inteko ishinga amategeko kuri wa kabiri kugira ngo agire ibyo yisobanuraho. Byasabwe n'abadepite 301 baturuka mu mashyaka atandukanye. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Radio y'i Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma y'iminsi 7 umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo, abaturage baravuga ko inzego za polisi zitaborohereza kubona impushya mu buryo bwihuse mu gihe bafite impamvu ituma basohoka. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Amabwiriza yatanzwe n'ubutegetsi kuri iki kibazo yerekana ko umuturage ushaka gusohoka atari ku rutonde rw'abemerewe akazi asabwa kubanza kubisabira uruhushya polisi y'igihugu. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ibyo basabwa bisa nk'ibirimo amananiza.
Ntabwo byoroshye no gukwepana n'abapolisi kuko icyangombwa urakidekarara kigatinda kuza, kandi uburwayi ni ibintu bisaba kwihuta ako kanya.
Numvise avuga ko noneho mwemerewe kuba mwabisabira mu mudugudu, murumva ari ibintu bizabafasha noneho.
Uriya abantu batuye i Kigali hari nk'abantu bahageze batari bakavukire, no kumenya umuyobozi w'umudugudu usanga ahamaze imyaka ingahe bigoranye.
Tugiye tugera hano bakadusubiza inyuma, tukagomba kujya guca hasi hariya muri za Nyagatovu hano. Hari igihe bitinda cyane.
Ikibazo rero ntuza nta nubwo nzezerwa. Onorayini rero ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo twese tubishoboye. Reba telefoni mfite bya onorayini n'ibikorwa kuri za tatu zindi ntabwo mbizi.
Kugeza ubu amabwiriza yerekana ko ushaka uruhushya arusaba polisi y'igihugu akoresheje telefone cyangwa se binyujije kuri murandasi. Polisi itangaza ko hari abarenga kuri aya mabwiriza bakajya mu muhanda batasabye uruhushya cyangwa bakava mu rugo batarusabye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi n'umutekano Rumanzi George nibyo asobanura.
Abantu baracyaza akavuga ati njye nasabye uruhushya narubuze cyangwa rwatinze narinje kwibariza, tukamusubirizayo ku muhanda. Turacyabona n'abandi bitwaza yuko hemewe gukorera siporo mu mudugudu, ariko ugasanga umuntu yarenze n'akagari n'umurenge. Si ngombwa yuko ucibwa amande. Ibi bintu tukwiriye kubigira ibyacu tukabyumva, izi ngendo zitari ngombwa tukazireka.
Uyu muyobozi yumvikanisha ko abantu basabye uruhushya badakwiye kurambirwa mu gihe batinze gusubizwa, kuko buri busabe bwose bubanza gusuzumwa mbere y'uko bwemerwa. Kubaba bagaragaza impungenge z'uko gutinda kwatuma baba barwaye byabagiraho ingaruka. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije yatangaza ko hashyizweho uburyo bwihuse kandi bworoheye aba barwayi bakwifashisha.
Korohereza abantu no kugira ngo tubiteho kurushaho, nuko ubuyobozi bw'ibanze bufite inshingano yo kuba bwamworohereza mu kumuha urwandiko rwerekana ko uyu muntu arwaye agiye no kujya kwivuza ahanaha. Akaba yahamagaza moto niba atarembye, akaba yahamagaza taxi. Mu biganiro byabayeho byo kugira ngo turusheho kwitaho abantu bashobora kugira ikibazo cyo kujya kwa muganga. Uretse na COVID nini indwara, umuntu umubyeyi ashobora kurwaza umwana mu gihe agishakisha ko agera ku kigo nderabuzima, hakaba hari uburyo yakwifashisha akoranye n'inzego z'ibanze kugira ngo duce ka kajagari ko kugira ngo abantu bagende badafite iki impamvu ifatika ituma bagenda.
Ku ruhande rwayo, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba abakora mu nzego z'ibanze zigiye kwifashishwa mu gutanga impushya, cyane cyane kubifuza kugana amavuriro, kwirinda amarangamutima. Minisitiri Shyaka Anastase.
Umukuru w'umudugudu ni umuyobozi ufite inshingano. N'uwo muntu urwaye ntabwo aribwo ahimba inyandiko ya mudugudu. Icya kabiri twifuza ko kibaho ni uko na za telefone zabo bazishyiraho kugira ngo n'uwayibona amubaze ati si uru rwandiko niwe urutanze, ubwo ibyo birakorwa mu gihe akarere n'umurenge batashoboye gutabara kuko nabo bafite ubundi buryo bakoresha kugira ngo bashobore gutabara kugira ngo atazagira rwose umuntu uvuga ati umwana wanjye agize ibibazo bikomeye ndamubuze kubera ko nabuze uko ngera kuri ku kigo nderabuzima nagira ngo rwose mu nzego z'ibanze babyumve ni ikintu gikomeye ntabwo ari kuvuga ngo mu bikoresho mushaka ntabwo ari kuvuga ngo mutanye nk'inzoga ibishye ariko igihe hari ikibazo ubuyobozi nizo nshingano zabwo no gushaka uburyo bukemuka bagashyiraho nimero zabo n'uwo mupolisi bageraho akabazireba akabashobora guhamagara mudugudu akambwira ko ubwo ni ngiye urwandiko n'igi rwanditse
kuva gahunda yaguma mu rugo yatangizwa mu mujyi wa Kigali tariki ya 19 z'uku kwezi polisi y'u Rwanda isobanura ko abantu basaga 70,000 aribo bamaze gusaba impushya muri bo abarenga 15,000 barangiwe kuko ibyo babaga bashaka gukora bitabaga bifite ireme kugeza kuri iki cyumweru mu Rwanda bari bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 barabageze ku 12,975 muri bo bamaze gukira bagira ku 8,420 naho abangana n'1,381 baracyarwaye mu gihe 174 ari bamaze guhitanwa n'iki cyorezo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Umubano w'u Burundi n'u Rwanda uri hafi gusubira kuba mwiza Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wabitangaje yasobanuye ko intumwa z'ibihugu byombi zimaze iminsi ziganira mu ibanga kuri iki kibazo kandi ko ibyavuyemo bitanga icyizere ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda
Intumwa zavuye mu Rwanda ziza kubonana n'izo mu Burundi mu ndwi ya nyuma y'ukwezi guheze budakeye na kabiri izo mu Burundi zarungitswe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire zace zigenda nazo zimara I Kigali indwi yose byose byabaye mu ibanga ntangere uko niko isoko ryacu ry'amakuru ryabitubwiye mu bushikiranganje bw'imigenderanire mu Burundi waduhaye amakuru ntiyashoboye kudutomorera neza amazina y'abitavye ibyo biganiro ku mpande zose gusa yatwemereye ko bari hagati ya 5 na 10 kuri izo mpande twagerageje kubaza mu bushikiranganje nk'ubwo mu Rwanda Minafet ariko ntivyadukundiye ico bikoze uwahaye amakuru y'Ijwi rya Amerika ari Bujumbura yemeje ko izo nama zose zari zo gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ivyo abashikiranganje babiri bajeje migenderanire Albert Shingiro w'u Burundi na Vincent Biruta w'u Rwanda bafundikiye ku mupaka wa Gasenyi Nemba ivyo bihugu bihana mu kwezi kw'icumi umwaka uheze ico gihe Vincent Biruta yari yemeye nawe ko agiye kugendera u Burundi
kuba twiyemeje gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umubano hagati y'ibihugu byacu wongere kuba mwiza akaba ari muri urwo rwego nemeye n'ubutumire bwa mugenzi wanjye nko kuzagirira uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi ku matariki tuzumvikanaho
Mwandu yaze mu kiganiro yahaje bamenyesha makuru Albert Shingiro yaremeye ko ivyo biganiro twabwiwe ku mpande zose vyamaze gutangura gusa ntiyatomoye neza aho biriko birabera
kuburyo twibaza yuko tuzoshobora kubanda yatuganira n'ico gihugu kugira ngo buke dushobore kugenda tunagura imigendanire yacu hagati y'ibihugu bene gihugu b'u Burundi n'u Rwanda shugenderanira bashobore mwese gushora ibidandazwa hirya no hino birashobora gufata umwanya muto cyangwa muremure mugabo igikuru nuko ivyo biganiro bihari
ico gikorwa rero n'ukirabandanya turaza turavugana naho tutabicisha mu nyamakuru misi yose tuguma tuganira kugira ngo turabe ko bukebuke twonagura iyo migenderanire yatosekaye bimeboneka mu 2015
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe nyene aheruka kwemeza ko ivyo biganiro biriko biraba kandi ko bigeze kure hari mu ijambo giwe mu mpera z'ukwezi guheze
inzira ni nziza ari byinshi bigenda bigerwaho hari bitararangira neza akabazo kakiriho kari mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu baturanye n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi hari ibiganiro rero ibiganiro biriho dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ngira ngo amaherezo bizabonerwa umuti
ivyo byaraye byemejwe kandi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa Mungu muri koraniro kaminuza ryo gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD Imvugo ya Evariste Ndayishimiye iratandukanye niyo yahora akoresha kuri ico kibazo kuko yatangaje ko afise umwizero mwinshi kukizova muri ivyo biganiro
igihugu kibanyi nico bimeze nk'ibicumbagira ariko naco tugitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini jewe ndafise icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana kuko ubu twarabaze kubona icyo dupfa turakizi no kuvuga hijya ejo muzosaga tubazanya ngo none burya twapfiki kajya gusa ariko kaduteranije ntiboba mu karere kose mwisi yose arico gihugu cyo rero azavuga ngo kirankana n'u Burundi kandi tuvuga ururimi rumwe turabavukanye turizeye neza yuko aho bukera bizogenda neza kuko ubu turabona ko indongozi zatanguye kuza ziravugana kugwego kugwego kandi biriko bigenda neza cyane
umuhinga akurikirana hagufi ivyerekeye imigendranire yigisha no muri kaminuza zitandukanye Bujumbura yabwijwe ya Amerika ko agereranije ingene imvugo y'abategetsi muri ivyo bihugu bibiri yahindutse vyumvikana kuri we ko icizere cyo gusubira kunywana ari cinshi ishiramwe gigenga RCP raison de citoyen probe mu gifaransa ryamagihweza bishikirizwa nabo bategetsi amakoraniro canke imyerekano le liberté publique yori nyotewe ko abanyagihugu babakumbibe basubira gusangira kabisi na gahiye Gervais Nibigira n'icagira curongoye RCP
hatufatire nko mu ntara za Cibitoke ntara za Kayanza ntara za Ngozi Kirundo na Muyinga hamwe nabandi baba mu gihugu cy'u Rwanda bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakeneye abo nyene ha ifungo cyangwa ibindi no guhana abageni ariko uyu munsi tubona yuko ubwo dandazwa imigendanire itakihari nk'uko yari hari mu myaka yahera kubera uyu munsi Murundi agiye mu Rwanda nashobwe na ibigenza neza nk'uko kandi n'ubundi bigenda uko nyine igihugu cy'u Rwanda sanzwe ari n'impunzi zahungiyeyo ibyo byose rwose ko izi mpunzi zita hamwe mwabo bafise umwizero yuko ibyo araba bagiriza bitakihari
iyo migendranire yatanguye gutosekara nyuma y'imvururu zadose Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihugu cy'u Rwanda cahaye ndari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 70 Uburundi bwahavuye bwagiriza ico gihugu ko muri abo cahaye ndaro harimo abacatse gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu ndetse Uburundi buherutse gusaba ko bamwe muri abo bo kwirukanwa yamara Rwanda gwatangaje ko rudashobora kwirukana impunzi igengwa n'amategeko mpuzamakungu Pyeklave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Mu Burundi ministre w'umutekano Ndirakobuca Gervais yamuritse ibikorwa bya ministeri ye byo mu gihembwe gishize mugenzi wacu Eloge Birika neza yateguriye iyi nkuru
Umeza tangatu ya nyuma y'umwaka uheze ubushikanganje bw'umutekano intware yo hagati n'iterambere rusangi bwemeza kwivyo bwari bwasabwe na leta muri rusangi bwabiranguye neza cyane umushikanganje aburamutswa Gervais Ndirakobuca kagoroba ko kuri uyu wa mbere yakoranije mubiri we ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abaserukira ibisata vyabwo bitandukanye n'abanyamakuru kugira ngo ibabwire yishimiye cyane nk'urugero kubona nko mu bijanye no kugwanya igiturire hashizweho mu kiringo cyo hagati y'ukwezi kw'indwi no kwa 12 udusandugu mu makomine yose yagize Burundi abanyagihugu bashikirizamwo akababakiye bakanarega bamwe mu bategetsi bo ku nzego zo hasi iza komine n'intara abagibiturire canke abarenganya abantu hakibagiwe mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi Gervais Ndirakobuca navuze ibitigiri vy'impunzi zatahutse bona ko muri ico kiringo naho iziva mu Rwanda Burundi bwavuga ko zafashwe bugwati zatanguye gusubira iwabo
harakiriwe imiryango y'impunzi ngana 11,000 n'amajyaratu n'itandatu bagizwe n'abantu 33,000 n'amajyaratu 63 yongera iranafashwa eka mbere barasubizwa mu zabo abashika 23,821 bakaba baje bava mu gihugu cya Tanzania 78,097 baje bava mu gihugu cy'u Rwanda 1,449 bavuye mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi 231 bavuye mu gihugu cya Uganda 60 bavuye muri Kenya 4 bavuye mu gihugu cya Zambia hamwe n'umwe yavuye mu gihugu cya Malawi
Mushikanganje Ndirakobuca yanagarutse kandi ku bigwanisho ibicuruzwa vya magendo n'ibyayura mutwe vyafashwe
harakozwe amasakwa suzuma angana 270 ibigwanisho bikira umuriro bingana 35 byarafashwe ibisasu ntezwa ntoke 105 byarafashwe amasasu 4,480 byarafashwe ibisasu biturika 4 byarafashwe ibitenge 40,812 byarafashwe ubumwanya 2,258 bwarafashwe amaritiro ibihumbi mirongo icyenda na bitatu n'amajana atatu na mirongo itanu n'imwe n'igice y'inzoga zitemewe n'amategeko zarasheshwe ibiro majana arindwi na mirongo icyenda n'icyenda n'ibice umunani by'urumogi hamwe n'udutu tungana ibihumbi bitaratu n'amajana mirongo icyenda n'umunani byaraturiwe
ikindi yishimira rwose ni ikiringo cyo kuronsa impapuro abitura ibisata bitandukanye by'igipolisi cyagabanijwe kugeza ku minsi itatu yitwa ko ariyo myinshi
aha twavuga nk'urupapuro rw'ingenzi murekarengane rese pase rutangwa mu gihe cy'umunsi umwe urupapuro rw'inzira rwitwa pasiporo rutangwa mu minsi ibiri urupapuro rw'ingenzi murekarengane CPG rutangwa mu minsi ibiri hamwe rero n'uruhusha rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi itatu urupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa urupapuro rwo kumenyesha ko umuntu yatakaje ikintu n'ubwo gusaba inomero z'imiduga ubu bikaba bishobora gukurwa ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubushikiranganji
amanota ijana ku ijana niyo ndira ko buca nabo bakorana biha
ibikorwa byose byari bitegekanijwe muri aya mezi atandatu aheze y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe byararanguwe ibice ijana
ariko umukuru w'igihugu si kwa bibona Evariste Ndayishimiye yerekanye akababaro mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ryabereye igitega ku mugwa mukuru wa politike kuri uyu w'Imana aho hatorwa umunyamabanga mushasha mukuru wawo atanga akarorero ku mugambi w'ukubakira ibitaro ikomine yose
naraye mbabaye twatanguye umugambi wo kubaka ibitaro mu makomine kugira ikomine yose ironke ibitaro abo naje ico gikorwa nagiyeho hirya yejo casanga igihe naheruka yoshira kwiwe rya mbere niho naho baherukiraye mugabo bagumye bahembwa nagiyeyo mu kwicumi niho nashira kwibuye rya mbere twaviriyeho rimwe ntibasubiyeyo nasanze bikiri uko nabisize none nkabo amahera bahembwe boyasubiza mumfashe rero muri nderetse aho muzobora dutanguye igikorwa mwebwe nyene murereke basivye muca mundya ka ntidukeneye uzosubira guhembwa amahera yicaye
ubushikiranganji bw'umutekano intwaro yo hagati n'iterambere rusangi bwagizwe bumwe muri leta nshasha Ndayishimiye yashinze mu mpera z'ukwa gatandatu umwaka ushize bwahora burimo butatu uburamutswe avuga ko mu mezi atandatu azabuzihatira cyane ku bikorwa bikubiye mu mutekano w'abanyagihugu kubaho neza n'iterambere ryabo Roger Urika neza Ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayobora inteko nshinga amategeko by'agateganyo basabye Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunga-Ilunkamba kwitaba kuri uyu wa kabiri kugira ngo agire ibyo yisobanuraho bisabwe n'abadepite 301 baturuka mu mashyaka atandukanye kuri 500 bagize inteko nshinga amategeko. Araregwa iki? Nibyo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije Cedric Muyoboke, umunyamategeko akaba n'umusesenguzi wa politiki wo muri Kongo.
Nguko itegeko rya Kongo riteganya bivuga yuko inteko nshinga amategeko mu nshingano zayo igira gukontrola guverinoma cyangwa se executive y'igihugu iyo babonye ministre yakoze ikosa cyangwa se premier ministre yateshutse ku nshingano ze bashobora kumuhamagara mu nteko kugira ngo yisobanure akaba ari mu rwo rwego habayeho gukolekta amasinyature ngo agera kuri 300 niko bivugwa bose bashaka kuko premier ministre Ilunga-Ilunkamba yakwitaba ngo akabasa gusobanura inteko ku byo yagirizwa birimo kudashobora kuyobora neza ngo guverinoma akaba ariyo mpamvu bamutumije ngo asobanure ngo azashobore kwisobanura mugihe azisobanura bishobora kuba nyuba cyangwa se bakaba bamufatira icyemezo ariho havamo motion de censure guverinoma yose ikaba yakurwa.
None ategereje kwitaba inteko ejo nkuko mubikurikira murabona zitaba cyangwa se ntazitaba.
Ibi bintu abantu benshi babyibazaho byumishije amacandwe benshi bavuga n'abandika byamaze umuti w'ikaramu. Hari bamwe bavuga yuko adashobora kwitaba cyane cyane abantu bari muri obedience ya platform ya FCC aho bavuga yuko atagomba kwitaba iriya birodaje ngo kubera kuko idafite ubwo bubasha bwo guhamagaza premier ministre washibyeho na biro definitive ngo ashobore kwisobanura. Ariko iyo ugiye kubireba mu bundi buryo usanga abangaba bavuye inyuma bashobora nanone kumufataho ibyemezo niyo atashobora kwitaba kuko bigaragara neza ko azaba nta mpamvu ifatika yatumye atitaba. Birashoboka kuko atakwitaba, ariko nanone ikindi gishoboka ni uko yakwegura mbere y'uko yitaba. Ibyo nabyo numva ntaho yaba aciye inyuma y'amategeko mu gihe yeguye umunsi wo kwisobanura utaragera, ko yakwitaba cyangwa se akegura cyangwa se ntiyitabe. Ariko ingaruka muri buri kintu zirahari.
Ubu tuvugana na minisitiri w'intebe ari i Lubumbashi yagiye kureba uwahoze ari umukuru w'igihugu wa Congo Joseph Kabila, yagiye kumusaba inama kugira ngo yegure cyangwa se agumeho. Yajyanywe n'iki?
Ibyo niwe wenyine ubizi, ariko uko bivugwa kandi bikekwa bavuga yuko ngo ashobora kuba yasize itangazo rivuga yuko nta muntu wemerewe kumuvugira mu mwanya we ngo agiye kubaza perezida wa Repubulika wavuyeho Kabila ngo amubaze inama kuko ngo ariwe wamuproposye kugira ngo ashyirwe kuri ya mwanya. Ariko ikigaragara cyo nuko nyine bari muri platform imwe, biragaragara yuko bagiye kujya inama. Uburyo bitwara muri ibi bintu birahangaha.
Kwibutse mu magambo make, Perezida Tshisekedi yajya ku butegetsi n'uwahoze ari ku butegetsi Joseph Kabila barumvikanaga, ndetse ubutegetsi basa n'ababusangiye. Ikibazo cyaje guturuka he?
Burya bavuga yuko muri politike nta bushuti bubaho ahubwo haba inyungu. Byagaragariraga amaso y'abantu kuko bumvikanye, ariko mu by'ukuri binavugwa yuko ngo bagabane ubutegetsi, ariko mu by'ukuri ugiye kureba ikibazo kirasa n'icyavuye nyine kuri iyo mikoranire hagati yabo bombi. Yagiyeho bamaze kujaho, bigaragara yuko platforme iyobowe na perezida wavuyeho Kabila ariyo ifite ubwiganze bw'amajwi mu nteko, yari ifite abadepite benshi, ikagira abagouverineri benshi, ndetse ikagira n'abaminisitiri benshi. Nono biza kugaragara ko mu byemezo wenda perezida ashaka gukora bikavugwa yuko ngo bitatambukwa kuko bishaka. Biza kugeraho mu inoma ry'abacamanza haje ikibazo, uwo niwo mutonyi waje gutuma akabindi gasendera. Bivugwa yuko ngo yabashyizeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nono bituma umunsi w'irahira ryabo bataza. Abantu nka ba premier ministre uri muri obedience ya FCC, nka perezida wa sena, nka perezida wa asamble bakaba batarahabaye. Ariko nanone ntibyabuza abacamanza kurahira kuko itegeko ryavugaga yuko itegeko rigenga ku constitutionnel rivuga yuko indahiro yakirwa na perezida. Hari abo mvuze ko ari batatu ngo mu muhango kumurika abo bacamanza bakurikira abaturage. Nta kugaragara ko harimo kutumvikana, ariko perezida yafashe icyemezo avuga yuko azavuga ijambo yavuze ubwo ngubwo muri diskuru ndo itaratwaye minota irindwi, yavuze yuko agiye kuzaho icyo yise consultation, yakiriye inzego zose. Nono muri iyo consultation cyavuyemo havuyemo icyo yise nyo sacre, ariyo iyi ngiyi irimo igenda ikora. Bigaragara ko ashaka kugira majorite, ndetse bikaba bigaragara yuko abadepite benshi bamaze guherera muri iyo inyo sacre bashaka noneho kuzayidentifiye majorite bundi bushya, kuko ingingo ya 78 bivuga akaba ariho hazavamo premier ministre. Ariho barimo bavuga yuko uyu ministre agomba kuvaho kugira ngo iyo majorite nshyashya izatore undi premier ministre kugira ngo noneho bakore bafite ubwiganze muri assembly.
Cedric Muyoboke uru munyamategeko kaba n'umusesenguzi wa politiki muri Republika ya Demokarasi ya Kongo utuye Kinshasa, ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze Venice Nshimiyimana.
Chuti mwarimu duteza matwi ahani wo dusoreje ya makuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
You've been listening to news and